nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri ni igenekezo rya 13 ruheshe umwaka w'2023 mwaramutse canke mwiriwe aho hose mudukurikira muherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Inote z'5,510 zatanguye kubanifa gusa bamwe mu badandaza n'abaguzi muri ano makuru muraza gukurikira uko byifashe mu ntara za Kayanza na Muyinga aho hari imyidogo ku banyagihugu batari bake kandi isango ryatanzwe n'ibanki nkuru y'igihugu cy'u 17 iruheshi ritaragera. Yarayugajwe n'igipolisi ku rugiwe mu ntara ya Rumonge, uwo ni urongoye ikivuko cya Rumonge yafatanywe itonga mu mpera y'indwi iheze agiraje abukane hakujya mu gihugu cya Congo hari n'intwaro rusange amakazi agera ku 250 y'ibinyobwa bya Bwarude. Naye amazu agera ku 333 niyo azokubakwa ku mwaka mu gihugu, ibyo biri mu nteguro y'ubushikiranganji bujere inyubako za leta. Dieudonne Dukundane aburongoye yabishikirije mu kiganiro y'abamenyeshamakuru ahavuga ko biri mu ntumbero ya leta yo kwagura ibisagara. Muraza kubyumva muri ano makuru. Saya gusa twateguye n'ayandi, mugume muteze yompi Radio Inzamba gateka kawe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasobeye kubaramutsa ndabahanikaze amakuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Urugo rwurongoye ikivugo cya Rumonge rwarugarijwe n'abapolisi batari bake kuri uyu wa mbere. Amakuru ava mu gisagara cya Rumonge akavuga ko yafatanywe itonga mu mpera z'indwi iheze ibinyobwa bitari bike by'ihinguriro bwa Rudi byo mu bwoko bwa Amstel na Primus. Ibyo binyobwa ngo yagomba bigurishe mu gihugu cya Repubulika ihana intwaro rusange ya Congo biciye ku kivugo nyine cya Rumonge. Abanyagihugu bo mu Rumonge basaba ko yohagarikwa agahanwa hisunzwe amategeko. Edi Claude Ninazo.
Amakuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko ku muhinga mukuru wa mbere abapolisi benshi bugarije urugo rwa Agrippine Nduwimana arongoye ikivuko cya Rumonge. Ugo rugo rukaba ruri ku gacimbiri mugweji ni ku mutumba Birimba wo mu gisagara cya Rumonge. Amakarato y'inzoga za Brarudi Amstel na Primus ataramenyekana igitigiri akaba yarafatiwe ku rugo rw'uwo mutegetsi. Isakwa rw'ugo rugo rikaba ribaye inyuma yaho mu mpera z'indwi iheze uwo mukenyezi afataniwe imodoka yuzuye amakarata 250 y'ibinyobwa bya Brarudi. Ivyo akaba yari abikuye muri zone Minago yo mu ntara ya Rumonge nyene. Ibinyobwa bya Brarudi byafashwe n'igipolisi gifatikanije n'igendereza hamwe n'urongo igisata cya Brarudi mu Rumonge. Ubu bikaba biri mu minwe y'inyamiramabi muri komisariya y'igipolisi cya Rumonge nk'uko amasoko yacu mu gipolisi abivuga. Abadandaza b'ivyo binyobwa baridoga ko yama aza kubipakira nabo bakabura ivyo badandaza. Bamwe mu badandaza bavuga ko uwo mukenyezi arongoye ikivuko cya Rumonge ivyo binyobwa bya Brarudi aca birungika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biciye kuri ico kivuko nyene. Mu gihe mu ntwaro no mu gipolisi bama bakarira abadandaza bato bato b'ibinyobwa vya Brarudi babagiriza kunyegeza ivyo binyobwa canke kuduza ibiciro, abanyagihugu bo muri iyo ntara basigura ko ahubwo ingorane iri mu bategetsi bakuru ubwo rudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi bamwe bakabijana hanze y'igihugu. Kuva muri nzero abadandaza 36 barakuwe ku ntonde z'abadandaza ibinyobwa vya Brarudi, ubunywero bwabo burugagwa, abandi bacigwa imanza zikibiriraho n'ihadabu irengeje. Aho mu Rumonge abanyagihugu basaba ko hatoba nkunzi kuwo arongoye ikivuko cya Rumonge nawe nyene yohagarikwa agashengezwa imbere y'ubutungane.
Edi Claude Nazwe arakenuye abadandaza n'abaguzi bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungarara yaho baridogera ingingo iheruka gufatwa n'ibanki nkuru y'igihugu yo guhindura inoti y'ibihumbi 10 n'iy'ibihumbi 5. Abadandaza bakavuga ko ahabari bamwe muri bo batacakirwa izo noti iyo bagiye kuziranguza ibidandazwa byankenerwa. ivyo kandi ngo birashikira rimwe na rimwe abaguzi aha badandaza bamwe bamwe canke abunguruza abantu ku mapikipiki banka kwakira izo noti za kera. Musantere wa komine Muyinga Amede Misago amenyesha ko izo noti zahagaritswe zibandanya zikora gushika kuwa 17 ruheshi akagabisha abadandaza banka gutora ayo mafaranga ko bazohanwa hisunzwe amategeko. Josephine Jones Nkunzima.
Ingaruka z'ingingo yafashwe ni banki nkuru ziriko zikora kuri bamwe mu badandaza bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungara yaho baridogera kwa kazi kabo katariko kagenda neza kuva hi banki nkuru y'igihugu ifatiye iyo ngingo kuva ku ndwi ruheshi 2023 yo guhindura inoti y'5,000 n'5,000.
Naho yaba yarafashe ingingo bo twarohereza twebwe bene gihugu urumva ugiye kutunda ufana n'amakeye ntushikirirwa tugiye tudandaje byashoboreye ko
abo badandaza bagasaba abategetsi batandukanye gufata ingingo mperekeza zotuma haboneka bitagoranye izo noti nshasha kugira ngo boroherwe mu kazi kabo.
Natwe tudandaza ibintu turangura mu misoti tuyashyira abantu bo mu gihugu ntibashobora babona umengo tugiye kubiba n'abantu bariko baraza kudushora nabone bafite ikibazo kuko bayazanye.
Musantere wa komine Muyinga Amede Misago arahumuriza abanyagihugu ko izo noti za kera zahagaritswe zikibandanya zikora agahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki ku badandaza banka kuzakira kuko zizoreka gukoreshwa kuva ku wa 17 ruhenshi 2023 akanagabisha abo bari kubaranka izo noti.
Imbere y'icyo kiringo izo noti zibandanya zikora kuri kwamwe abadandaza barazakira hanyuma baheza bakagenda bakayashyira kuri konti yabo hama mu nyuma bakaca basaba ayandi mafaranga. Tubone ya kajyo ko kugabisha kandi byivuye inyuma umudandaza azohavura gora umwenegihugu ntatore ayo mafaranga ko uwo bizoshikira muzoba yase kwakirwa ayo mafaranga ko yoca twakura kandi umudandaza azoba akoze ibyo tuzomuhana.
Abanyagihugu barondera inoti nshasha z'5,000 bena baza kubitsa amanoti yahagaritswe bakaba birirwa batonze imirongo y'urutavana ko mu mabanki be n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana gushika mu masaha y'umugoroba.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye mu ntara ya Kayanza nk'uko ku Muyinga si yororo havugwa kandi ikena ry'amafaranga y'10,000 ni noti za 5 yo kuvunjira ababaje guhinduza amafaranga ya kera. Abanyagihugu bakavuga ko bitaborohera na cyane cyane kuba mu makomine ya kure ategereye igisagara cya Kayanza basaba ko izo noti nshasha zoboneka bakabona kwikenura mu byo bakeneye. Tega yompi bamwe muri abanyagihugu baganiriye na Radio Nzamba Gateka kabo.
Kwa chini ya mahera yake, kuvia tukuto, tunurani watu haya sa imasaaji, naone kwa mguito wa watu kuyeyuko amefaranga ya masaaji ataraone.
Kuhuzwa kila ni kumi kabla kuna kusonga kwa kila kila, kama mimi matibu kwa kusonga, kwa kila yangu wa rekodi na kwa kama mjadili jana la kila hema, kama ni hema.
Ageze kure nkura bona ni saa 8 bamwe bamwe tujazara ngo abandi hari habaje muhanga abandi hari habajaje abutaganzwe urumva ni kure nkubundi tubona n'amasaha tuzo gushikira mu ngo kandi tandi kintu kimwe tugiye tucanye kugira turi hutu deni deni nyene twatwara abantu baraduhaye cyane tu dusumutwa tugaburira ibibondo. Ishoka kwa shiri huta nungu ayo mafaranga nungu wabuga yuko wako zayandi ayasumirila yuko boyazana umwanya wose umuntu azie ayo mafaranga asubiriza ayo yandi umuntu afasha rero nka muntu akikenura mu byo akeneye mu rugo.
Inzamba amakuru twabateguriye tuyabandanye mu gisata cy'intwari beriye umushikiranganje ajeje inyubako mu kiganiro yahaye amyesha makuru kuri no wa kabiri yamenyesheje ko umugambi mushasho wo gutunganya uburaro uri mu ngingo yarayemejwe n'inama shikiranganje hateguwe ko azokuba ku inyubako zingana 33,000 ku mwaka. Uwo mushikiranganje yanamenyesheje ko muri iyo ntumbero yo kuronsa uburaro bwiza abanyagihugu haharugwa ko mu myaka 16 iri imbere ko abarundi bangana miliyoni 5 aribo bazaba mu bisaga bigize igihugu cy'u Burundi. Tutege yompi Dieudonné Dukundane n'umushikiranganje mu byajejwe harimo inyubako za leta.
Turi hano kugira ngo dusangire ikiyago cyane cyane cerekeye kungengo inama shikiranganji raifashe mungu iheze yugutunganya gushasha igiburaro mugihugu cacu ciza cy'u Burundi tugomba kuba igihugu cifashe ciza bakikigaburira mu mwaka wa 2040 ni mu myaka 17 imbere tugomba kuba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 cyangwa imbere yawo ibyo rero bisaba yuko gisata cyose gica cyitunganya muri iki gisata rero kijanye n'ivyinyubako ikintu cya mbere umuntu arabira ko igihugu atembere teye imbere n'inyubako abakunda kuja mu mahanga muhora mubibona aha mu Burundi rero biharuro twashoboye kwegeranya twashikirijwe muri rya koraniro riheruka ryari rongowe na nyinshi mu kwibwira cyacu cy'u Burundi kugira ngo turabe imigambi twokora kugira ngo igihugu cy'u Burundi gishire kuri iyo hangiro byagaragaye yuko mu Burundi abantu baba mu bisagara batararenga ibice 14%, ni kuvuga n'abarundi baba umuriyoni n'ibihumbi 700 cyangwa baba mu Burundi nibo baba mu bisagara kugira ngo dushike kuri iri hangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 twihaye ihangiro ry'uko ababa mu Burundi gitegire cyabo baba mu bisagara coba gishike ibice 40% by'abarundi ba mu bisagara no kuvuga abarundi batari munsi y'imiliyoni 5 turi ku miliyoni n'ibihumbi 700 hafi tugomba kuza ku miliyoni 5 mu bisagara kubera iki mu bisagara biroroshe kuronka umuyaga nkuba biroroshe guhaba abahatuye abahaba amazi ubuhinga bwa none amashure amavuriro amabarabara ivyo navyo nivyo biranga ibihugu biteye imbere
Ubuserukira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi asaba kugira icyakoze kugira ngo Clement Nkurunziza afunzwe imyaka 6 azira ubusa arekugwe nakamugategwa na Fondation Bene Burundi Clement Nkurunziza yafatiwe mu gihugu cya Amerika mu mwaka wa 2018 yagirizwa ko yagize uruhare mu iganda guhajya abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'i Burundi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1995 ku bwa Tanazi Karayenga arongoye Fondation Bene Burundi amenyesha ko ibyo yagirijwe atashingiro bifise ari naco gituma kubera uruhara ubuserukizi bwa Amerika bwagize mu ifata ryiwe Amerika nyene yarikwiye kumuvugira kugira ngo arekugwe atakirinze gusabwa tutega amatwi Atanazi Karayenga arongoye Fondation Bene Burundi
Clement Nkurunziza yari yarasavye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yari yararonse n'uruhusha kugira ngo abarakora ariko Leta y'u Burundi ibicishije kuri arangiye mu bunyoni na ala emenya miswe yararemereye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Burundi irasaba yuko Clement Nkurunziza agarukana hanyuma mu gisagara yabamo gisagashitswa Dallas muri leta yitwa Texas muri Leta Zunze Ubumwe zo muri Amerika umucamanza aracurubanza avuga yuko Clement Nkurunziza atabwoba yoteza kugira asubiye i Burundi uwo mucamanza rero ashubaza yuko amugarukana i Burundi ku nguvu hanyuma baramwanjya yuko urubanza barusubiramo bashaka bamuha abapolisi babiri baramuzana ku nguvu ubu rero apfunze kuva haciye imyaka 6 ariko icyo gutangaza icyo tangaza abarundi nuko atigeze aronka uburyo kugira ngo aburane cese rero ambasade ya Leta Zunze Ubumwe mu Burundi irafise uruhara rukomeye cyane muri urwo rubanza rwa Clement Nkurunziza igarukanwa ryiwe ryasabwe n'abakuru bari muri leta bari mu gipolisi bari mu gisoda bari mu butungane bavuga yuko ari abacikacumu abo bacikacumu rero bakoze ishirahamwe iryo shirahamwe ryitwa Zirikana UB 95 ubiraje neza abo bantu bari muri Zirikana UB 95 n'abacamanza kandi bakavuga yuko bahohotewe cyashikwiye yuko haba umuntu wundi yumviriza urubanza rwabo yumviriza Clement Nkurunziza agaca urubanza mugabo ntibicire urubanza bonyine umuntu abyihweje neza ipfungwa rya Clement Nkurunziza mu by'ukuri kuri abo bacikacumu bari muri Zirikana UB 95 ni ukwihora barihoye igituma ndabivuze ni ukubera iki iyaba bashaka ubutungane baba baramuretse akaburana ariko iyo asabye kuburana bamubwira ngo hariho n'abandi bantu ngo bari nabone ngo bari muri ayo mabi bakoze ayo mabi uhacari hamatohoza ngo bifata umwanya muremure ngo urindire ariko abo bitwa ngo basangiye icaha na Clement Nkurunziza bobo baritegeye ikindi CVR yaranze kuvuga yuko amabi yakorewe kuri Musanga iryo joro ariyo yari kwije kuyaraba ikurikije amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe yo muri Arusha bivuga ko mu byukuri zirikana UB95 nishaka kurekura Clement Nkurunziza kuko ari imbohe yabo.
Atanazi Karayenga akaba arongoye Fondation Bene Burundi. Ni kuri ako kamo kiwe duce dusozera ko amakuru twaba teguriye yo kuri uyu wa kabiri. Mwakoze mwese abariko bayatega yompi bakoze bagenzanje bayatororokanije. Bonfils Niyongere na ifonda yabashikiza ndabifurize kurorani mu byanyu no mu banyu. Mugire umugoroba mwiza.